Kusa Musik.
Muzimara obishiku kiganyira Waraba hija no hino nanzira Wiganyia tavyizi giru taboninzira Ndetu kibaza kumana ya kure kue Ariko ufiti inguru nzizu umusi Na izo gutana izi geri kure kura Komera Shikama Icho yavuze ku buzima bwa wizogishitsa Nani rwani geri beshanu izigirwa No mubikomeye yonana Niturekura Imana yacu niziza Ibasha gukora ibirenze Cyo tumusaba Mubikugoye n'Imana Yikoreze byose bikunaniye Iza guno Iza weneka Ibasha guca inzira Na hatari inzira He's a good Lord He's a faithful one Ibasha guca inzira Na hatari inzira Eraba inyoni zo mu kirere Nizirima canke ngo zimburire mu bigega Ariko Imana izigaburira zose Zikajya zigahaga zikama zinezerewe Mbega uhoraho nazo rushiriza Kutugirira neza nk'abana biwe Mwana nirwani gera beshanu mwizigirwa No mubikomeye uwo mwami naturekura Imana yacu niziza Ibasha gukora ibirenze cyo tumusaba Mubikugoye n'Imana Yikoreze byose bikunaniye He's a good Lord, He's a way maker Ibasha guca inzira Na hatari inzira He's a good Lord, He's a faithful one Ibasha guca inzira Na hatari inzira